Bandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika yumvikanira ku mirongo ya FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu Rwanda naho mukatwumvira kuri FM 104 n'ibice 3. Turi no kuri wezi tata kaburungu radio yacu vewa kaburungu.com na kuri Facebook adresse yacu ni vewa radio yacu. Mwiriye neza nshuti, muduteze amatwi hano muri studio y'indwi. Muri kumwe na Diane Nahazwe ikaze mu kiganiro muri Isanga.
Muri isanga ni ikiganiro cy'izwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kandi mu ntara y'Inga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado leta zunze ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Nongere ndabahikaze inshuti bakunzi b'ijwi rya Amerika. Leta y'u Burundi iheruka kongera ikiringo cy'amezi atatu ingo zibana zitanditswe ngo ziyandikishe mu bitabo by'amakomune. Icyo kiringo cyongerejwe nyuma y'aho amashyirahamwe adaharanira inyungu za politiki asabye ko itegeko ry'umukuru w'igihugu ryo ku itariki ya mbere ukwezi kwa gatanu umwaka wa 2017 ryavuga ko atamurundi azogera muri 2018 ari mu rugo rutazwi n'amategeko yo kwitonderwa. Aya mashyirahamwe yasigura ko ari itegeko rizokora ku bapfasoni n'abana. Leta ku ruhande rwayo ariko ikemeza ko nyabuna ari itegeko rije kubakingira. Mbega none ico kiringo congewe ko kiramaze amazinda n'amakenga ya bamwe mu baharanira gateka k'abapfasoni n'ibibondo abatiyandikishije bariteze kubikora. Leta itegekanye iki kugira ngo ukwezi kwa gatatu kuzogere yashikanye uwo mugambi? Utwo tubazo ni tumwe mutwo tugiye guca irya nino mu kiganiro muri Isanga 15. Ariko imbere yo kwakira abatumire no kwinjira mu kiganiro nyezina, mu nkundire munyamakuru ijwi rya Amerika Nairobi Eroje Wirika Neza abanza twibutse muri rusangi ivyo mugambi wo kwandikisha ingo ahari ingo zitanditswe.
Muri kete mushikanganje intwari hagati mu gihugu yasohoye kuba 17 kwezi avuga ku kiringo cyo kwiyandikisha ku ngo zubatse zitanditswe mu bitabo by'amakomine congerejwe amezi atatu. Pascal Bandagi asigura ko iki cyemezo cyafashwe na Perezida Nkurunziza ubwiwe imbere yo guhumanuza mwishikira wiwe uburenganzira bwo kubimenyesha ubushikanganji. Barandagi aramutswa. Uwo mushikanganji abandanya amenyesha ko icyo kiringo congerejwe amezi atatu kigaharurwa kuva ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa mbere umwaka w'ibihumbi bibiri na 2018. Iryo kete ryandikiwe baburamatari b'intara zose z'u Burundi n'umukuru w'igisagara cya Bujumbura kugira ngo bahimirize abantu batandikisha ingo zabo babikore igihe cyatanzwe kitararengerana. Abakuru b'amashyirahamwe yari yasavye ko ico kiringo congerezwa bamenyesha ko bakiranye umunezero iyo ngingo. Isekeza ryo kwandika ingo zubatse hadakurikijwe amategeko ryari ryatangujwe n'umukuru w'igihugu ku itariki ya mbere ukwezi kwa gatanu umwaka w'ibihumbi bibiri na 2017. Ikiringo ntarengwa cari catanzwe hari gushika ku itariki ya 31 ukwezi kwa 12 w'umwaka nyene. Gushika ubu igitigiri c'ingo ziyandikishije ntikiramenyekana muri ico kiringo. Icyo bikora ku mbuga ngurukana bumenyi na za social media nka Twitter cyane cyane hagiye haboneka ingo nyinshi zagiye kwandikisha ubugeni. Mbere henshi hacatunganywa iminsi mikuru rusange. Umwunganizi w'umushikanganji w'intwari hagati mu gihugu Terence Ntahiraja yabwiye ijwi ry'Amerika kuri telefone ko ibitegeko by'intara zose biriko biregeranywa. Bimwe mu bihano birindiriye batazokumvira umugambi ni ugutanga ihadabu ry'amafaranga 50,000 by'amarundi. Abakenyezi n'abana nabo ntibazoba bacemerewe kwibaruka ku buntu, kwivuza ku buntu canke naho kwiga ku buntu mu mashuri y'intango nk'uko bisanzwe bikorwa. Amwe mu mashyirahamwe mpuzamakungu ahanira ubwigenge bwa kiremwa muntu yariyamirije irisekeza asigura ko riteye kubiri n'ubwisanzure bwa kiremwa muntu mu bihe bya none. zimwe mu ntumbero leta ifise mu guhimiriza Abarundi kubaka babanje kwiyandikisha mu bitabo by'amakomine no kugabanya umurindi basanzwe babyarako bigatuma henshi haba injyane n'amabifatiye ku bukene bw'amatongo ugutuza gutwara imbanyi kubigeme bakiri bato cyane hamwe rero no guca umuco wo guharika
arakoze mugenzi wacu Eloge wirika neza hatusubiriyemo ingene uyo mugambi wari waragiyumviriwe n'igituma leta y'u Burundi yashatse ko ingo zose zibana zitanditswe zandikwa ikazireho kandi bakunze ibikiganiro muri isanga abatumire twabatumiriye uno munsi turi kumwe n'umwunganirizi w'umushikiranganje intore hagati mu gihugu cy'u Burundi umushinga na Terence Ntayiraja makoze cyane gose kwitaba ubutumire bw'ikiganiro muri isanga umushinga na Terence
ego ndabaramukije mesha makuru ndabashimye kuba twumviza bose kandi wadereza kudutumira
turi kumwe kandi n'umutunganya bikorwa mu runani rw'amashirahamwe y'abakenyezi mu Burundi CAFOB ni Madame Cécile Mubindi Cécile mwakoze namwe bwe kwitaba ubutumire bw'ijuru rya Amerika
murakoze kuba mwadutumiye kandi ndaramukije ariko watwumviriza
ego reka duce duhera ku munganizi w'umushikiranganje w'intore hagati mu gihugu cy'u Burundi mugenzi wacu Eloge muravyumvise aratubwiye ko mukiriko muratorokanya ibitigiri byari yandikishije naho mutarabimenya amaraporo muri komura bona mubona baritabiriye kwiyandikisha
ego murabizi yuko uwo mugambi ari umugambi mwiza cyane ni umugambi uko twavuga yuko urazi yuko icyo ndavuga cyane cyane ingo z'imiryango imiryango reka bishimikiye ku ngo mu gihe ingo zisambu imiryango yasambuka n'igihugu bataye gasambuka sigize yuko muri societe nkuko guhisha abarundi mu bizi nise namwe muri umurundi kazi murabizi yuko kwatera na iyo bavuze urugo cyo sigura hariho umugabo hariho umugore bagaza ukurwo rwabo bisubaje amategeko ko nibyo ushaka imyaka 180 ico gihe ingo zarubakwa abantu bishimishije Burundi bakaja no mu masengero mugabo inyuma yaho haragi igitegeko gitwitwa ingo n'imiryango kishaba yuko umuntu we umugabo n'umugore bubatse ba bicire mategeko kandi baritwe mu bitabo bya muri komine
ego mushinga nta itenose ivyari vyifashe gute imbere yuko mutanguzo mugambi mu bitigiri hama mu byo maze kuronka ubu mubona baravyitabire muri rusangi naho mukiko murabitororokanye
ego murakoze cyane ingere jari byifashe umuntu ayibonera kufungene wasanga umenga hari ibazo byishimo muryango ukasanga hirya no hino heshi hari induru hagati y'umugabo ukuva iyo hawe ibiganiro byagabaga cyangwa abakenyezi bari ko bari idoga bava ko bahari ko hirya no hino niho rero n'ukuri n'icyo bari mukuri rw'amaze kuvyumva vuga ati ico bintu bimeze gute natwebwe siko twari abantu warazi yuko ibintu byari kugera iyo bigeze niho rero ijambo yashikirije abarundi bose ku bizo rya mbere rusama 2010 ndumuse kuba bakozi niho yatanga ibyo tegeko yuko byukuri ubushangazi n'abate mu bindi bihugu bw'igihugu bwoja ku kivi kugira ngo buheze burabe neza buta gukora icyo gikorwa cy'uko umwaka w'2010 worangira ingo zose zubatswe
hari bitegeko ngo hari
bitegeko byiza nico gituma rero byasaba yuko kandi bari bimaze kuronderwa naho tutaragira raporo kuko dukoze raporo yari ishobora mu kwibwira yidusavye tubanza kuyimushikiriza kugira ngo ire ahabona abandi haragira ariko kandi ibiharu bimwe biyerekana yuko hari ingo zitari nke no kuri zubatse bidashye amategeko no vuga umuntu agiranije nitwaro karatozesha no kuzorenga ibihumbi amajana rishi
murakoze cyane gose ndetse tugaruka ku ruhande rwa Madame Cécile nawe uyu mugambi mu runani CAFOB mwawakiriye gute hama ico kiringo congewe mubona kizo za congoriki
murakoze ko mijambo muisanze mu mashira hamwe yacu sacane mu nani yuko mashira hamwe bakenyezi bo mu Burundi CAFOB iyo ngingo twayakiriye neza kuko twaranabisaba hariho Burundi murazi ko hari amategeko mpuzamakungu yashize ku gikumu harimo n'ayandi yo ngaha mu karere k'ibiyaga binini baravuga yuko mu hariho ijambo abakuri b'ihugu bafunditse bo mu bihugu byo mu karere k'ibiyaga binini barifundikira ikampala ica byitwa iryo zina declaration de Kampala kumva igifaransa iryo rero twari twararikoreye ko cyane turi ko turakora umugambi wo kurwanya amabi akorerwa abakenyezi n'abigeme afatiye ku gitsina kandi iryo tegeko byasabwa mu bihugu byose ku buryo u Burundi burishyizeho mu mwaka w'2016 mugabo mu Rwanda ryari rihasanzwe no muri Republic Centrafricaine bavuga ko ryari rihasanzwe aho ayo mabi bayahana ku buryo bwo guhasha naho hariho ingingo zimwe zimwe zari zisanzwe ziri mu mategeko yandi byari bikenewe yuko haba itegeko risangije rihana ayo mabi ku buryo bwo guhasha ababikora
yego ariko tugarutse
ko ari menshi yego hanyuma rero ibyo nabyo byuko aba bana batubatse ni ingingo imwe muri izo ngingo iryo tegeko rishasha rirwanya amabi akorerwa abakenyezi n'abigeme twarabishimye kuko naho hose twakorera uwo mugambi twarabahimiriza bakatubwira ku mitumba bakuru imitumba yuko biba batera ingorane nyinshi y'abantu batubatse bama mu nduru ugasanga yirukanye uwo yazanye mu nzu abana barasanzara mu rugo hakama uhagarara mu muryango uko nene hanyuma bakama bari kubivuga yuko ari ingorane zikomeye rero twebwe aho twakoreye turetse no kubahimiriza abatabishoboye kuko hariho amafaranga batanga mu ikomine mu kwandikwa hari naho twayabarihira
ego numva rero ari umugambi ubaza ubashigikira muri ibyo bikorwa bitandukanye iryo tegeko gamushinga ntahe nairaja riragaruka rikavuga yuko umufasoni azoba afise babiri canke batatu azohitamwo umwe mbega mu guhitamwo musigura ko ahitamwo nde muri abo bose
murakoze cyane muri icyo gitabo cy'ingo n'imiryango bivuga yuko umuntu yagomba kubaka urugo rwiwe cyane kugira kubaka urugo kurongora cyangwa ibita mariage mu gifaransa ahitamo umuntu babakundanye byashyitse rero kubera ko iminyango y'amategeko aho usanga umugabo umwe yashoboye kubaka n'abagore barenga umwe ariko nta n'umwe yanditswe muri icyo gihe muri isekeza ryabaye twahimirije yuko byoba byiza umugabo yandikanywe n'umugore we wa mbere yatanguye kuzana akuruta umushasha niyo mpanuro yatanzwe kandi benshi barayikurikije ariko bishyitse urucavu yakagarariza kubera ko amategeko aba yanditse araheza akagirwa uburenganzira bwo kubwira uko abyumvira kuko n'amategeko ariko kandi ntibisigura yuko abo bana baba batawe cyanke bati bajya mu ngorane bazawe n'abo bandi bagore bazi yuko amategeko akingira ibibondo arahari wanashaka nimba byarashyize nk'iyo mu mitumba si bya bindi usanga hari umuhaza abagore babiri mu nzu imwe oya ni bya bindi ahenshi usanga umuntu afite amatongo abiri atatu ugasanga hariya ni ukuvuga yuko abo bana kuko yababyaye kandi ariwe kandi leta ibemera kandi barashaka hari usanga baba banditswe ni ukuvuga yuko ni uburenganzira kuri amatungo y'umubyeyi wabo kuguma batunganyiriza kugira ngo babeho neza
ego hama kuri aho ni mu gihe ari abafasoni barenga umwe mu gihe naho ari umufasoni adashima ku kwiyandikisha avuga ati ntituragera kuri urwo rwego rwo kumva two kwiyandikisha ko nkumbure dushaka kuba turibaniye gutya naho
ibyo urumva amategeko y'u Burundi aratomoye avuga yuko kuva mu mwaka nyuma y'imyaka 1980 umuntu yubatse urwo rwiwe asiga kuba byatubishije amategeko muri icyo gihe rero ibihano bizofatwa hazaza hasomwa amategeko kugira ngo akajagari gahere mu gihugu kuko amategeko y'igihugu abwirizwa gukurikizwa
nuko turabigaruka ko handi hato kuko turafite n'utubazo tutari duke tw'abakunzi b'ijwi rya Amerika bacishije kuri Facebook yacu mu kiganiro mwisanga muramenyereye ko nshuti bakunzi duca duha akanya mwe muri ko muratwumviriza muri rya nino kugira ngo mushobore kugira icyo mubajije cyangwa ibyiyumviro muterere biciye ku mirongo ya telefone duhere rero kuri Evelyn aze yamaze gushika ku murongo Evelyn ikaze ku ijwi rya Amerika Evelyn ikaze ku ijwi rya Amerika
alo
Evelyn muri ko muratwumva neza
yego
ikaze ku ijwi rya Amerika akabazo cyangwa intererano
yego murakize neza kumpa intererano ko ndoterera je intererano yanjye nari mfise ni kuvuga yuko mu banditswe vuba muri komine jewe ndimwo mu myaka munani twari tumaranye n'umugabo ni kuvuga ko ndavuga tugende kwandikwa akanka yava kuboregwa akanshikirako inkoni ambwira yuko je ntari umukenyezi impuzu sindaronka rasiyo sindaronka ebagavuya vuya dushikira ko nabana dusohora dukura mu nzu abashinga ntahe baba banyu bakambwira kugenda wandikisha umukenyezi wawe akanka ndashimira mukuru w'igihugu itegeko yatanze no kuvuga yuko utandikishije umukenyezi wiwe ibihano bizomufata nyene ndaziye numva yiyumvira adabimbwira yuko yagiye kwiyandikisha mu kabezi ntabizi ndanibona n'utukayi tujya tukayi twinyigisha tuzanye ndaryohewe rwose mu mutima ndanezerwa mvuga ati mana ngira ugomba unyishyure kweri
Evely none ntaguciriyemwo urugo warurimwo uri wenyine canke hariho n'uyundi
ndayindi umwe muganda arimbuza amahoro urumva abakobwa bo hanze ntiyareka kukwegana nabo kidze mvuga akacambwira we wanditswe he nzo yandikisha uwo ngombye urya ndafise uburenganzira bwo kumwandikisha urumva ndabibona nkababarira mu mutima nkabura amahoro akavuga yuko azoncumita ndarya bitiwe n'irya asha ndaryama n'ukuri ikiro sindaryumva
murakoze cyane rwose Evelyn kuri iyo ntahe yawe ushoboye kudushikiriza
yego
ubwire umunsi mwiza
ego murakoze namwe
ego ngaruke ku ruhande rwa Madame Cécile murumvise intahe Evelyn ashikirije avuga yuko iryo tegeko we ryamugiriye akamaro harabaraza kubitura muri abo bapfaso nibandi bataratogwa canke batazotogwa babashikiriza ingorane zitandukanye boba barimwo
ego Evelyn yagize amahirwe n'ivyo uwo babana aramwandikisha barangwa ku rugo birashika ariko harabandi iryo tegeko ryaje rihenurira hanze batagize amahirwe nkaho ya Evelyn abo rero baratwitura mugabo tugasanga ntacyo dushoboye kubafasha kinini kuko itegeko rihari biteza gukurikizwa kandi nkuko umwunganizi w'umushikiranganji w'intwari wo hagati yabivuze itegeko mu isanzwe riza rikingira abantu ku buryo rirakingira umukenyezi mu gihe yubatse bice mu mategeko kuko birajana n'ibintu byinshi bijanye tuvuge akarorero cyane n'ubutunzi no kubatekana batari wa wundi bazoza babwira amajambo bishakiye ngo uyu munsi genda umunsi akamufata nk'umuja ariko rero uramutse bishyitse bikaba byamugendeye yaraguye mu rudubi hanyuma umugabo ntashobore kumwandikisha murumva ko aragira ingorane zikomeye ubwawe bwo gusubira iwabo murabizi ino iwacu mu Burundi yuko kubera iby'amatongo yaze n'imico ihasanzwe ntiyakirwa neza n'umuryango murazi bamwe basaza wengene baca bamufata n'iki
mudutunge mu banze mu ego
yarakoreye urugo abona nk'umuntu amaze imyaka irenga cumi yavuze ko yari ahamaze imyaka umunani mu myaka umunani aba amaze gukora ibintu bitari bike byo mu rugo agataha uko nyene ntatekerewe niko nubivuga akagenda gutangura ubuzima bushasha n'ibyo birababaje
yego mushinga ntahe nayiraja hari ico mutegekanya ku bapfasoni nk'abo bazokumva umenga bararenganijwe muri uko kudatogwa ko bo kwandikwa
ego murakoze cyane nagombwa mbere guhumuriza abari ko batwumviriza yuko mu bihumbi n'ibihumbi byizo ngo ntabwo ari benshi bari abagore barenga umwe gusa ndi bagafatari bw'ibintu kutamenya n'ukuri niwe bita usanga abigeme bakunda gucikira agacishwa n'abasore bidashyira mu mategeko nibaza ko bakwiye guhindura ingendo kuko bitagiye koroha wasanga abenshi babantu bahe kujya umwe ahejeje kugishinga intahe Berine ibihumbi n'ibihumbi abarenga 90% yabari ubuntu ariko wasanga yamara mufata nabo mugabo ugasanga amabagirira nabi ariko rero nta mugore se tubidahizwe n'ibyo uyu cyangwa uriya birashobora gushobora ugasanga bari babiri cyangwa batatu ku muri atanu umwe yanditswe ariko kenshi wasanga bafise ahese mu karere uwo mugaba bamwe wasanga hazwe umugore umwe niwe usanga arije mu kinegero ugasanga wumva ngo apanga umuhabara hariya cyangwa hariya ibi rero nagomba ngo abarundi bavyumve kuko ubwa mbere mu kwemera kuja ahanagomba guca ntera kamo mbere nakagohe abakenyezi abakenyezi bakwiye kubahana hagati yawe mu isanga maze kubona ko umuntu ari umugabo by'ukuri yubatse hanyuma ukemera ukagenda kurongorwa n'uwo mugabo uzi ko ari umugabo w'undi mugore ubuhanyanza agateka kamugenza nico gituma rero itegeko rikurikijwe ni ngombwa inkurikizi zira gukorako ariko rero hamwe n'ibyo navuze nje kuri uyu mugabo afishe umugore arenga umwe ariko kandi afishe n'amatungo kandi bose babyaranye kandi amategeko arabakingira mbere wana bashoboza kwandikwa kandi se wabo aguma ari uwo kuko nico gituma nibaza yuko harimo nyina akabarera mugabo umugabo aceza akabara n'umugore barubakanye amategeko ariko kuri abantu usanga babirupangira mu bisagara ugasanga n'abahabara bisagara nyene kuko n'ukuri ibi nagomba babyumve kuko mu kubikora bareze amategeko amategeko nta bintu bishasha burya ingwe yafashe n'inshuro y'ubukungu bw'igihugu ntabwo wayiteye ku ishasha yazanye kuyasabye yuko igitabo cy'ingwe n'imiryango cyubahirizwa kuko amategeko aratomoye kubera ko rero uburundi ibintu bwagiye bucamwo hirya no hino ugasanga ahandi n'umwitwariko wa leta n'abajeje intwaro n'iby'umutekano n'ibindi wasanga abantu baca bikikamukiza mu kubaka mu kajagari abandi nabo benshi ugasanga bubakiye mu makambi y'impunzi nta mategeko namwe banditsemo bagahunguka ugasanga baguma bari uko ugasanga wa mugore ashaka kumuheba ashaka kwirongorera inkumi ibibazo bikomeye cyane nicyo gituma rero by'ukuri abo rero abo nibumve nabo ko bagize ikosa uyu cyangwa uriya birashobora gushika no kuri nibyo bakagira akabazo ariko urumva ibyo birahita bigashyikirwa kugira ngo uwo murindi w'uguhonyanga amategeko mu kubaka ingo uhagarare ubwa mbere
murakoze cyane
tugere ibyo bibazo bikaba dufise leta y'ingari bigera mu gabo bisubire kubandanya ubwo bisubire kugwa mu rudubi rw'ababigeme cyangwa abasore
urakoze cyane rwose turaza kubandanya icyo kiyaga ariko tubanze twakire n'abandi bari ku matelefoni hariho Glorioze ari ku murongo wa telefone Glorioze ikaze ku ijwi ry'Amerika muhamagaye muri hega Glorioze mu kambi ya Mahama wongere akadri kawe kuko muhinga bw'ivyuma ariko harambara yuko bakumva bigoranye bisigura ko nabari ko harumva ijwi ry'Amerika nabo bicaye bagura kukumva
jewe ndi mu nkambi y'impunzi ya Mahama
ikibazo canke intererano ga Glorioze
jewe ivyo ukumbene ndabyumva kuri abo bantu babubatse bidaciye mu mategeko hari benshi usanga bagiye bubakira mu nkambi ugasanga basuye kubamesa noneho badahatiye mu mategeko ugasa mbona hanini ingaruka mbi zigaruka ku bakenyezi wewe nyine ko ushobora kumubwira tugende kwandika dutiye mu mategeko hapfa kwangiye none muri icyo gihe akwangiye icyo gihe muri leta bashobora kubyafasha uko abo bantu b'abakenyezi zaziwe n'abagabo babo ko bashobora kwandika
urakoze cyane rwose reka inyishu cuirindira ku radio umunganizi mu bushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu cy'u Burundi arakwishura ku kabazo ego mushinga nta ntayiraje mumvise akabazo ka
ikibazo gihamaye kandi gikomeye cyane nkuko bivuga by'ukuri twagiye turaronka abantu benshi bahungutse bashingize intahe mu bibazo bitandukanye mboneho n'akanya no kubibutsa yuko kuva mu bihumbi bibiri na kabiri gushika mu bihumbi bibiri na cumi na kabiri na gatatu hahungutse abarundi bangana ibihumbi amajana atanu na mirongo irindwi na batatu na mirongo inani na babiri murumva ko ari benshi cyane abo bari batahukanywe na isere n'amaleta ibihugu byari birimo hongera hatahabara ibihumbi mirongo inani na bitanu zagiye bitahuka birukanywe mu bihugu bitandukanye kubera bari badaciye mu mategeko muri aho hariho ingo nyinshi n'ibyo zitwa zifashe mu mategeko rero harafashe ingingo turahanura abatari bake abenshi badushingiye intahe ko bariko baratotezwa bagashaka kubaheba ubu rero harasohotse itegeko shikiranganji mu gushingira abo bakenyezi nagenda muhumurize icyo gihe ubushikiranganji mu hagati mu gihugu bwabikoranye no mu gusenetebe bushyigikiwe n'ishyirahamwe ryitwa rema ministries isigaye ryitwa rema burundi hanyuma rero harasohotse itegeko shikiranganji rikingira abo bakenyezi ni ukuvuga yuko iryo tegeko shikiranganji riravuga yuko abo bantu bubakanye ku mugaragaro hariya mu nkambi bakaba bisunze umuntu akabona yuko bagiye imbere y'abakozi b'Imana cyangwa abandi bakubakana bakabaza nk'umugabo n'umugore kandi niba ariko baratahuka muri bya biri ku mafishe hafi usanga bariko ariko baratahuka biba byanditswe urubatse umusore abana babirimye ubwo bugeni buca ubwo nyene butegeza guca bujya mu mategeko muri komine ni ukuvuga ubwo bazobigarariza igitekerezo cyari muhada hafifungwa amategeko niyo yaza iryo kebeshengangira amaze umwaka yamaze umwaka urumva si byafera cyane benshi ntabwo bari bazi ni ukuvuga ngo bunguka bubakanye kuko muri arogese nari kuvuga tubanditse turandika umugabo n'umugore n'abana kandi mbere hagiye bariko barandikwa bahungutse n'ejo twarakiye ababa hafi ya 180 mwarabivuze kuri rya Amerika murumva rero yuko baridekarara bakabivuga kandi abo bana bari byabona iyo heza kankora amategeko aho rero iyo bashyitse barikanye n'umugabo n'umugore mu bitabo byose byerekana ko babana iryo tegeko ritaritegeka umugabo yuko ubwo bugeni buca bwandikwa muri komine ubwo nyene atabindirije gusubirwamo no kuvuga rero ubwo yiyumvira ko ariko arakora ibyo azosha hanwa n'amategeko yifunzwe iryo tegeko
mwakoze ego murakoze cyane gusa ariko n'umuca numva umenga ndagaruka akabazo intambamyi zishobora kubaho kuko urumva ko wavuga ati hari igihe umupfasoni avuga ati jewe kwandikwa n'amarame akumushinga ntayo akavuga ati nsingenda ndakwandikishije kugira mbandanye mu byo nari nibereye
madamu humurize nagiye ishuba igihe yafatiye ngingo yaravuze neza yuko abantu bose batazokwenda kuza amategeko bazosha bahangwa hifujwe amategeko no kuvuga ko ari ngombwa nta mugabo azokwigira agapfizi kandi abagabo ntiyimye azosha hangwa hifujwe amategeko
murakoze cyane gose madam Cecile hari izo ivyo glorieuse avuze hari abapfasoni baraza babitura bababwira ko abagabo bari ko arababira intamba mikuru no mugambi
eko twarabumvise baraje kutwitura bakatubwira ko aba kenshi abagabo babasanzwe baratanguye kubondera abandi bakobwa b'iruhande nk'uko Evelyne yabivuze ugaca usanga rero aca ashaka kurondera muri abo bahabara yarasanganye ego barahari si bake kandi urabona ko birabagora cyane kubona ko bafite agahinda babizeye ko bazohava bubaka nk'abandi ndabo bakaruhira gutabwa inyuma y'urugo
yego
na twebwe turavuga tuti ndababaje mugabo nta kundi kubera ko barahenzwe ariko rero mu bintu nkamwe ni ibice by'imibano hari igihe umuntu ahindwa bagakoresha ubwenge nacyo gituma usanga hari nk'abanyeshuri babyara bakiri mu mashuri hakoreshejwe uko kubahenda babahendesha utuntu ibyo rero sinzi ko iryo tegeko ari ryo rizotuma ibyo bintu bica bigabanuka cyane cyangwa bihagarara bisigura yuko n'inyigisho nyinshi zishobora gutangwa n'abakeyi n'abarezi n'intwaro kuko nibyo uciye muri izo nzira nta gaseka kiwe abashatse kubahiriza
murakoze cyane rwose ijwi rya Amerika Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda ikiganiro ni muri isanga n'umunsi tukaba turi ko turagaruka ku ngingo ya leta itegeko canke umugambi bivuga yuko nta muntu yosigara abana n'uyundi batanditswe mu mategeko ikiringo cyari catanzwe ca mbere carangiranye n'umwaka wa 2017 ariko ubushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu c'u Burundi na leta y'u Burundi vyarongeye amezi atatu ingo zitaronse amahigwe yo kwandika turabaha imirongo ya telefone kugira ngo mugire ico mubivuga ko turufise Fiston ku murongo wa telefone ikaze Fiston
ego murakoze naramukije namwe
ego ikibazo canke intererano
bo yari intererano akabamo n'ikibazo intererano ya mbere nagomba kuvuga ati icyo kibazo ukiraje cyari kibazo cyiza ariko urabona yuko kiza kizana ukutubahana mu rugo ndabaha akarorero kamwe ubu abagore basigaye bazitwaza urumva batandiswe ugasanga ariko haraba injyane mu rugo kubera yuko umugabo atamwandikishije ikindi nacyo hariyo usanga umengano gufata ku nguvu
umugabo cyangwa umugore
umugabo kubera iki umugabo aramubrije bakamubwira ati wewe utegerezwa kwandikisha tugiye mu bwirizwa nshingiro bw'igihugu bivuga yuko umugabo n'umugore mu kubana hari kumvikana kw'abantu babiri igasa bisaba kandi ni imyaka gisigura umukobwa afite imyaka 18 n'umuhungu akagira imyaka 21. Umva ivyo byose kwandi ndibaza boshira irindi tegeko rivuga ati aba bana mbega bo kwitwa bagashiraho tuvuge nk'ikigo kijejwe kuraba gukurikirana ingene abana bameze aba bana nyene bidaciye amategeko canke biciye amategeko tubivuga uko kuko urasanga ubu umugore ayitwaza avuga ati mbese two kwandikwa bwa butunzi angize ko amanyamanzo cyane igumura hanyuma ubutunzi twari dufise tubugabure hagati
wavuga
ikindi nacu ndafise ikindi cya nyuma urumva hari ukuntu bogira umugabo akavuga ati kubera narumvise ndiko ndi gicirwa cya civisme hari ibintu batubwiye yuko mariage mu Burundi mu gitabo kije bagenda gusinya ko hariyo mariage par consentement bisigura abantu babiri bumvikane mariage par séparation de biens bisigure abantu babiri akagenda kubana mu gakavuga ati je ubutunzi fise
ni Rwanda
n'ubu nituzobugabura bisigure tuzojera ibindi zo mu rugo ariko ntuzobigaho bagire rero mu gihe bagiye kwandikwa berekaga amategeko naya mwege musinya hehe kubera ubuhenshi bagiye kwandikwa babaha ikintu kimwe gusa basinya ntibasoma n'izo basinya
reka umwunganizi mushikiranganje bw'intero hagati mu gihugu cy'u Burundi araza kuduha umuco kuri ako kabazo kawe
sawa sawa
murakoze cyane gose Fiston mushinga ntahe ntahiraja ibyumviro n'amakenga ya Fiston ngira mwabyumvise
murakoze cyane Fiston ararwengeje gose ngira siguru bwa mbere ngo ico kibazo ngo cari kibazo ngo ciza wumva aragishima
yego
mugakavuga ati igituma haba ngo bwagituma haba ukutubana mu muryango ahubwo avuze igihushane cacu ahubwo kubona umugabo n'umugore babana byanditswe mu mategeko bituma haba kubana mu miryango kuko umuntu mwakundanye mukabumwe kubera ko bakufata nk'ikintu ikintu cy'igikoresho ngo ufata ngo dakwirukana ibi ukamega se umuntu oya ahubwo kuko uzi ko mwasinya ni b'amategeko ari amategeko abagenga muca mwubahana ariko mu gihe mutanditswe umwe avuga ati kuri murugo iwanje acasata wa mugore wiwe nk'umutewe wo kuyoboza amashe kandi niko benshi babikora ukamenga ni igikoresho ukamenga nta mukeneye hanyuma aravuze ati ngumenga ngo ahubwo ariko aravugira abantu bijya bikumvikana si abantu bumvikana ku bana baza babana ibyo n'ubusambanyi mubisanzwe mariage ntiyafene uko kumvikana si ukumvikana ko abantu bamaze gukora icyaha cy'ubusambanyi babana mu nzu ahubwo ndabivuga abantu bose babyumve mu mico y'ikirundi abantu babiri bahitananye bidaciye mu mategeko bidahita gitanditswe byitwa ubusambanyi niko bimeze
madamu se
nicyo gituma n'umugore wacu yitwa umuhabara urumva yitwa sumupfasoni wemba tubyumva
ngira madamu Cecile nawe icyo
ari make ngira gatoya yo kurumbabarire ngume akamera ngo mengane gufata ku ngubi wewe igihe wakunda uwo muntu nawe akagukunda siko mwarumvikanye amategeko y'u Burundi kirazira kumushyira mu nzu mutarumvikana ahubwo wamufashe ku ngubu niba utamwemera none byagenze gute ngo abantu babone ko hajya ari kwa Yohani n'umugore wamufise bataritswe kandi ku mugore wiwe ariko abarundi babinjye
ngira bari bafashe umwanya wo kuyumvira kugira ngo wumve ko
nico gituma barongoye bataragera baracumuye barasambanye kumvikana mu biyage by'amategeko mu mugabo n'umugore no kuvuga imbere y'amategeko
n'ibyo
bari bivuga ngo umugabo n'umugore bubakanye bakika umuntu umwe
abandi
rero mukwemera kwabo n'abanyabakoroni bataraza abandi bemera Imana
mbega none gamushinga nta ntiyaza amadini mu Burundi uyo mugambi mwumva kumwe
aya madini mu ntadini arimo irengera mu ibigo shingiro ry'u Burundi no mu ntego iri kwategurwa barashaka birimwo mu gifaransa cyangwa ngo le gouvernement Burundi etane tara yiketa di Burundi no kuvuga ni igihugu kidashingiye ku idini na rimwe mugabo ntadiriza yirengera amategeko y'igihugu
hama nk'aba Islam nabo kuvereke
Islam bose n'abarundi nk'abandi wandikanwa no mugore muri cyo mategeko kandi bijya bitwaza ngo muri kora ntabwo ari itegeko ribatera kurongora benshi mu Islam yiyubaha udosanga afite umugore umwe niko bimeze nyina mu Burundi
cyangwa
abagenzi bacu ba Islam
ego madame Cecile
ndamaze kuratoboye ntarumaze yarengera abo bahabara ibyaha bari korakora mugaba menye yuko amategeko atigeze gukurikizwa.
Madame Cecile, muvyumva gucyo nyene ku rugo ruhande go amadini hari ha madini mu Burundi avuga ko kurongora babica nke bane ushobye kumutunga twe nka kibazo tubonamo. Abapfasoni muravugana bababwira iki yo migambi bayitabura gute?
Abakenyezi bamaze kwinjira muri ayo madini basa n'abavyemera mugabo turabazi ko ari abamererwa nabi cyane muri zongo bikaba byandi byo gukenyerera ko kandi atafundi bari bugire ariko ubundi nk'uko yaje kuvuga umwunganizi w'ubushikiranganji bw'imfaru hagateje kuvuga ni ukuri abamaze abateye imbere abize nk'akarorero batubwira ati twe ntiduharitwe kandi ugasanga nta ngorane bafite mu rugo barubahirijwe hariho ababigira rero mu kajagari uno munsi akabona ko mengo ni umugabo akabona ko mengani ikindi kintu ashitse ku rundi rwego ashitse ko kugira abagore bahanga adashoboye no kubatunga ibyo rero nabo bakenyezi canke abo bigeme bobyiyumvira bakabona yuko ibyo aribyo byose nta biragoye umugabo ashobora gukunda abagore bane
ego nuko ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ikiganiro ni muri isanga turafite kandi ku murongo wa telefone ni yuhire ikaze ku ijwi rya Amerika ni yuhire
ewe
ikaze ku ijwi rya Amerika
ego ndabaramutsa
ego ikibazo cyangwa intererano
intererano je nagomba gutanga ico kijanye n'abavana bagize batanditswe cyangwa banditswe ko bavuze yuko baratoma neza avuga yuko amande bashobora kubaca inyuma y'ikiringo cy'amezi atatu amande ashika ku bihumbi bishika kuri 50
by'amarundi
by'amarundi eske ndabaza ati none nico gihe nk'abazovuga ati twebwe ayo mande bayaciye tuzoyatanga bobo inyuma y'icyo gihano cy'ayo mande bobo nabo bategekanye iki cyangwa bobo bavuga ati abazoba bashoboye kwipfuza n'abazoba bashoboye kwihira abana b'iwabo bose ati bazoshobora kuguma babana bidaciye mu mategeko gutyo nyine hanini iyi ntera navuga ati byose uwo mugambi kuba leta yawufashe gutyo byo bisanzwe yaba yawufashe hageze mu isanzwe kubera ubu umbona two mu makomine nkayo nka meshi usanga kugira bemere no kwandika umwana ari keshi usanga bemera yuko abavyeyi babo yuko babanditswe ibyo amakomine meshi aho dukora gutembera twabonye ariko babikora
urakoze
mu isano nkavuga ati yego umugambi ni mwiza kubona leta byimbere yuko
yego urakoze cyane mushinga nayo na iraje hariho abifitiye akanoti bazovuga ati hako mpeba urya muntu reka ndihaye amafaranga hamwe ibindi bibanza niko vya bimeze
yego tishugura ngo tukuma ufumugwe wa kabiri
muzoca mu
kucaha wakoze hayo
none inyuma yo gutanga ayo mande bizoca bigenda gute
aho abatozi bose bacarongora bane batanu ndata bakajya gare
none muzoca mu bigenda gute
oya dekirazira amategeko atomoye ntango ntabwo afise abagore babiri batatu mu Burundi umugore n'umwe yatwe amategeko iyo ngeso mbi isigeza guhagarara hanyuma no gushobora hari ntihazabura
n'ababujya ni ukuvuga ko ayo mahera 50,000 amaze gutangwa azobandanya hanwa azo bizogenda gutegeka
ayo mahera ayo ni mando baba batanze kubera icyaha bakoze hanyuma amategeko atakurikizwa
hama bubana nabo
ubu yatanze ngo muri ho nyanga aho bose bavuga bati okay je ndafise amahera reka nshimire no wa kabiri hanyuma no wa gatatu bwo byumva
hama bubana nabo bazoba bariko bishura ibyo batakoze
atsinyiza kubafata nko fata abana bariko nabana yabyaye amateka kigira abana
ashobora mugabo mbaravuga muri iyo tegeko yuko bataza
gufata umwana wabyaye bama bose bazi kwa isubizi n'amategeko umwana kwitwa yasha gutsinda kandi azogabura mu bandi bana ivyo rero ntihagira umugabo avyitwaza no kuruteza kugenda
yego turase kandi na Duhayimana ku murongo Duhayimana ikaze ku ijuru rya Amerika Duhayimana
ego mugize neza kuntiza umwanya nanje ngo mbisa ndabivuga ko
mvuga ku ijambo
ego urabona mu bisanzwe kuva kera abagabo bamwe bafize batora abagore benshi ikibazo gusa cyaba nicyo nyine kugira iyumvire ngo amuheze bamaze kubana imyaka myinshi ugasanga babana imyaka n'imyaka bafitanye abana benshi mbega ko bavuga ngo ikomine ko yandikishije umugore umwe uwo wundi nawe adacamutaje cyagira gute nicyo kibazo nari konfira ariko uraze nako kukindi nako kuko ibyo by'amadini usanga madini imbere yuko bashindi dini nuko baba bafite ibyo bavuganye bandikanye muri leta bega kumengo hari amadini bariko barahohotera
nkayahe
badashaba yafuta muri hayi hidini ya Islamu usanga bemereye gutora abagore benshi badoca bari futa muri leta ntiriba rikihari bitaregenda gute ko ariyo arizo basanzwe bakora yuko bemerewe yuko gutora umugore abagore benshi badoca babagira gute nzi na kandi babaza
urakoze cyane reka bace baguha inyishu abatumire bacu mushinga nta iterance
avuze ati duhaye imana ati abagabo bandi bagore benshi sivyo nagira ni buso ariko ratumbiriza kuva inyuma y'umwaka w'1980 hara sose itegeko bita igitabo shingo n'imiryango nje bituma niyo ngingo ifata abarundi bo guhera inyuma yaho aho batumbiriza abo imbere yaho noneho ni n'abatama kazi nagira batwikwaza abo bantu bose bari bavuga ivyo bibazo nabantu babanyaza amategeko bagenda mu gifuri bazana abagore bakabiri ba gatatu bitewe n'amategeko itegeko niryo kudusubije gushika ubu uwabikoze rero yarahonyaza itegeko iyo rero hageze ko duhindura ingendo amategeko akajagonya bagakurikizwa bisa n'ibi byose tabateye mu gihugu abantu bamenye kugira amakudeta uko umwaka utashe uko ibiki dutoza guhindura ingendo nicyo gituma leta n'ubu irikwira higa abantu bose babanje kugira nka kudeta
oya reka ibyo kuko atari byo turimo reka tugume kuri ibyo byitegeko ibyo tubireke
ngingo ni ukuvuga abo bahanyaga amategeko nuteza kwemera inkurikizi mu gihe uri inyuma y'amategeko nubwo uteza kugenda rero hanyuma nta idini iri hejuru ya leta uvuga ngo bahohoteye idini oya leta ni idini iri hejuru ya leta
mwaratanguye
dukereye kuri gutoza amategeko
mwaratanguye ibiganiro
arayisunga amategeko ya leta hanyuma abayisilamu sitege nta tegeko ritegeka ngo abagore benshi turaganira duhatusha abagenzi usanga n'abayisilamu benshi bateye imbere ababize usanga bafise umugore umwe badafise abagore babiri
ariko mu idini ryabo wagira babiri ntacu bibatwaye ntibabonwa co kimwe nk'uko uwo bikora utari muri iryo dini baravyemera bo bakavuga ati twebwe batatu ushoboye kubatunga n'abane nta kibazo tubibonamo
ka leta y'Uburundi yaye amategeko ivyo amategeko y'Uburundi ndibiri ku murongo n'amakosa
ego nuko mufasoni Cecile hari wari yagarutse ku kabazo k'abana bazoca basa nk'abaguye mu mporero kuko batazoshobora kuba bakivuzwa kwa gusa mbwiye abavyeyi babo batabandikishijwe ivyo muri ugo runani namwe bwe mubona ko bikwiye kugenda gucyo kugira ngo bose bahebe bandike
ibintu musanzwe nta nibyo twari tuzi ko byashitse kuri urwo rugero wo kuvuga ko abana bavutse ku batubakanye badashobora kuronka kuvuzwa ku buntu ni kuri ibyo birantangaje kubera uburenganzira bw'umwana umwana guma ari umwana uko biri kose yoteje kugumana ubwo burenganzira hanyuma n'umukobwa nababwiye ko abona nk'aba bana babigeme bagwa mu rudubi igashika bagatwara inda ahubwo tuzobona batanguye kuvuga yuko birekuriye kukora inda hofatwa izindi ngingo ziberekeye
kuko n'umufasoni
umufasoni urumva bizogora kugira kuko agiye avuga ati n'ubundi umwana yemegwa na se yemegwa na nyina mu bisanzwe yemegwa na se uwo mwana nimba se yaramwandikishije nta kintu cyose ibura yuko boreka kumuvura ngo ni uko batagize mariage na nyina
rega n'umufasoni nawe bizobagaruka ko namwe n'abafasoni batandukanye kuko
nyuma abafasoni nabo urumva agiye kubyara sinzi rero ko hazo bitandukanizo hagati yabo bigeme babyaye batagira abagabo bobo ko bazofatwa uko bisanzwe bagashobora kuvuzwa ku buntu nyumba yategeza kubyara bigoranye bimwe bya sezari bindi bakabimukorera ku buntu mugabo bakareka gufata uwo onya abana n'umugabo sinzi rero ko kwa muganga bo bazobabanje kugira iyo anketi
reka tubaze mushinga ntawe na iraja umufaso umwigeme azokwibarukira muhiri wabo atabanye n'uwo mushinga ntawe wewe azovuzwa canke umwana wiwe afatswe nka yige kwa gusa bitandukanye na wa wundi azoba ari mu rugo rutanditswe ga mushinga ntawe na iraja
kuvuza abana bisanzwe bizwi kugira umwana bamwakira avuge ku buntu ni kuva iyo ngingo nyine icyubahiro mukuru y'igihugu ayifata umaze kwerekana ko yanditswe ibyo biratomoye
hariho babandikisha mugabo ntibabanye
oya kuva iyo ngingo ijyaho burya ubanza kuzana icyo bita exedact donesace y'umwana ivyo niko bimeze ni kuba urya mugambo kwa kandi niko bikorwa kandi nta widoka
hama ku ruhande kuko urumva hari ibintu bibiri hariho umwigema ashobora kuzokwibarukira wabo akavuga ati umwana ndamwemanze na sara mwemanze mgabo ntahonja ntitubanaje ngo miwacu hama hakaba n'uyundi mwana azovuga
nabyo urumva ni amakosa nyene ibyo biramujijwe dushaka yuko gwaruka mu mutwe ruhinda
ariko byabaye byamaze kuba na
urumva ipfala moralisation de la société burundaise abantu bahinduke babafasoni wowe badakugyana n'abagabo hatarangira byagenze
bishobanukira aho nyene ariko urumva mwana uwo mwana yamaze kuboneka kuko iyo tegeko ratomora yuko mu bihano bizotangwa umwana yavutse muri ugo rugo rutanditswe ntazovuzwa kwa gusa nk'abandi bantu umufasoni
umwana yabuze kuri adikwa mwandikisha baramwandikisha ariko ahisha none sasa ari mahagera kwa muganga niko bimeze
yego ariko urumva
mugihe ari umwana arandikwa naho se batabubakanye n'amategeko umwana arandikwa umwana ashobora kuzira kuko amategeko yiwe aramukingira niwe mufasa ni mugenza agaciye kuvuga burya n'aba bana bandikwa kuri se niko bimeze ati se ntiwemeye umwana ni ukuvuga abana yabyaye uwo mugabo ateza kwasima ni ukuvuga ategerezwa kubafata ashaje kubafasha bawe yateranye n'uwo mugore barikabaye zikanywe n'abajanye n'uwo batabaye bacandikanywa n'abana biwe karatara kurikiranye amategeko y'igihugu aramuhana
reka tubandanye duha amatelefone abanyagihugu mbona abafite ibibazo byinshi babaza ariko tugasaba imbabazi kubakoresha imihoro itangurwa na 69 na 61 ntidushobora gutora amatelefone yanyu kandi mwari benshi mwadusabye ko tubahamagara turase duha ku murongo duha ikaze ku ijwi rya Amerika
murakoze
nduga ku ijambo
akabazo kandi kari gahagaze aha kubona umuntu aba yatanye nk'umugore wa mbere akamubyara ko abana batatu cyangwa barenga mugaka yagize n'ubundi umugore wa kabiri bakacamubwira ati yandikwa n'uwo ashaka kugasanga yanditse n'uwo wa kabiri nagomba kufata ati none uwo mugore wa mbere aba yamubyaye ko abana bose abona ko atamushimye hari nakarenganye bakoreye abo bantu abo bantu ibyo batimize nyine baba batashoboye kwandikwa
sinzi ko ikibazo ndiko ndagitahura neza mushinga nari naraje ikibazo cya Edward muracumva
je nagitahuye avuga ati umugabo arongoye umugore mugabo ntamwandikishije aramubyaye ko abana batatu arongoye uwundi nawe ntaramwandikisha uwo rero haje ikibazo cy'uko ashobora kwandikwa n'umugore umwe avuze ati agacareka uwo wa mbere bagaye anakandikwa n'uwo wa kabiri ati none kubera iki byagenze gutya icyo kibazo rero abagabo ntibacishwe niyo makosa bakora nicyo gituma mu ntwaro twategetse yuko basa barikana n'uwo mugore wa mbere kuri sekeza ariko iraba ni izo nyine uwavuze kuko wowe wararongoye umugore mubyaranye abana babiri batatu bane batanu
urashizemo n'uyu
ni iyindi nkumi ushyirwa bakarekana n'inkumi yataye abana n'umugore nicyo gituma mu ntwaro hategetswe ko bogerageza guca bandikanwa n'uwo mugore wa mbere bajaranye abo bantu
umufasoni Cecile y'amatati yo mu ngo mubona azocahera canke bizoca vyaduka mu gihe bavuga ati je barantoreye burya uwo tubanye so nari narahisemo ntacu Cecile ni tukiriko turumvikana na madamu
umukenyezi we yari yubatse mu mategeko mugabo birashika kuri ibintu by'intambara nk'uko babivuze kare yaramaze kugenda iwabo baremeza neza mu kibano yuko yapfuye baragenda baramufutisha hanyuma uwo mugabo arabira uwundi mugore nawe nyine barandikwa mugabo kubera ko uwo mugore wa mbere atari yahengeka yari yagumye yitwa barabirafye hanyuma natwe twituye twaragize amahirwe twaronka umushingwamanza aramufasha urubanza aratsinda yuko ateza gusubira mu rugo urumva rero biragoye kugira ngo itegeko kugira bashyire mu ngiro hari ibintu byinshi bare tuvuge mu kibano baba bararetse bikaba haba mu ntwaro bakarika bikaba ugasanga rero biragoye gushyira mu ngiro kandi abana bakagwa mu mporero nk'uko Edward yari arabivuga abana baragwa mu mporero kuko kenshi muri anaraba umwana atari kumwe na nyina kandi bakabona ko nyina avuye mu rugo kubera ingingo zimuhotoye abo bana kugira ngo bakure bamerewe neza si ibintu byoroshye murazi no mu mico y'ikirundi by'abamavuga ngo aka
akayi nasi mukase umwana abo bana hariho impungenge ko ushobora gusanga bavuga bati bafashwe nabi n'uwo mukase mu nyuma bikake kuko burya nibyo abagabo bakunda kuba batari hasi y'abana bakaba bari abo bana bakaba bari kumwe n'uwo yiswe nyina asubiriye nyina abo bana bashobora kumva ko batatunganiwe neza hari mu mutekano ukwiriye niba abana dushobora kudusanga bari mu mabarabara
reka ngira ngo tuzoheza
yari ko yabivuga umwunganizi w'ubushikiranganji byiza nuko uwo mugabo yotwara umugore bari basanganwe wa mbere aka ntacyo yihitiramo ngo afashe iyo nkumi ibyo bifasha abana kugira aho bakurira heza aho bari kumwe n'ababyeyi bose murazi ingorane zishyike y'ababyeyi batandukanye
reka ntacyo tuzobandanya tunoganza kino kibazo hama turafite n'abandi bashaka kugira icyo batereye cyangwa kubaza turafite Jacqueline Jackie ku murongo Jackie kaze ku ijwi ry'Amerika
ko murakoze
ndu kibazo cha nkinererana
nge nagomba kubaza ikibazo ikibazo
duga ku ijambo Jackie
umva nkaho mperereye hariho nk'ababyeyi bariko baridoga nta kuntu abagabo bo kwandikwa n'abagore kandi batarabakwa umva rero nk'ababyeyi nana wumva byogenda gute kandi ababyeyi bakaca babuza abo bana babo ariyo migenzo kandi tubona ihari mu Burundi yo gukwa ati ntibashobora kwandikwa batarabakwera nana wumva nk'ubu byoca bigenda gute
uherereye amaja hega Jacqueline nimba atari banga
jyewe ndi mu Ruziba
mu Ruziba
ego
hari ingo nyinshi zibanye zitanditswe ngaho mu Ruziba
ego ziriho hama narisa kandi akabazo
nduga ku ijambo
nagomba guhanura nk'abantu b'abagore hama bamenye yuko wanditswe n'umugabo utoshobora kuca ugira amanyanga mu rugo kugira ukabuze kumenga niwe wogira ijambo mu rugo uwo mugabo wawe ntagira ijambo naho rero bace bashaka ko bosambura ngo bagabure bamenye yuko kugabura bagabura ibyo mwaronderanye icyo nagomba kugihanura nk'abantu b'abamama
urakoze cyane Jackie umushinga ntahe Terence ntayiraja akabazo ka Jackie kwandikwa ngo nivyo mugayo ya migenzo nayo yo gukwa kandi hari habatifitiye ayo mafaranga yo kubako
murakoze cyane ahubwo ibyo bintu ni biyateye ubwoba wewe ushimbira inkwano kuruta ku mwana wa bana n'umugabo yirirwa aramukubita kanditswe
none
uriko urumva ahagenda nifata umukobwa yarongowe yacikiye reka nibyo ariko arasigura urumva tuko tareka abantu baza babana nk'umugabo n'umugore mugatwaye tuzi ko ari mu mategeko twasanze ibihumbi n'ibihumbi bitari mu mategeko ariko bituma abagore batotezwa none uwo musi umwana wawe urabona yacikiye ntaba yakowe agenda ku kigero sibyo aragiye arigemeye ku musore barabanya umwanya wa kabiri turi ko turamukingira kubera amanze bandikwe wowe uri nyina w'umukobwa ngo reka kwarekwa kubera atankoye ubera kwitwa amahiri wowe uba kwikura ahubwo ashaka kumukurikira agasabiro ngo irindi nkumi uri koroheza uwo mugabo gukorera ikiri umwana wawe niba adakoresha igice cy'imbiro yakihenze ko cyane hanyuma aka kabiri yahanuye neza cyane ntihagire umugore aca avuga ati ko twanditswe nakahise ndamushaka reka ntiyaje bari kubera ndiko dusha tugabura ibyo bintu nabi zo barakamara amaco kandi niwe ishobora kuba asanze impanuro nziza yabavunira akagohe kandi ni byiza nuko bimeze ariko ku icyo cya mbere burya umuntu ntagurwa kuvuga gukwa n'agashimi bahereza muri iki gihe tugezemo basigaye babyahira muhira ugize umwana akagira ubwo bugari akagenda amahoro utomboye akubahiriza amategeko ikintu cya mbere ahubwo umwana wawe yamaze kujya kubana n'umugabo usanga yaragiye tabaranya abanze yandikwe ari mu mategeko ntafatwe nk'uko umenya ni ikintu kandi ari umuntu hari rero inkwano ufite umwirondera mu nyuma niyo mpano jene utanga muri ako
ngira ngo ibwirwa benshi bikumva bene ivyo Jacqueline ahabaye araronsenyisha ku kibazo ciwe turafite kandi ku murongo wa telefoni na Jonas ikaze ku ijwi ry'Amerika
yego ndabumva cyane nashaka mu ndamutiza umushikiranganji
ni munganizi wiwe
namwumvise Terence Ntayiraje
duga ku ijambo
yego nayo ndashaka hakuru ni intererano n'akabazo gatoya no kuvuga kuva ahindiye mingo yo mukuru y'igihugu imaze gusa ni yivugwa warabye dusanga kesi na kesi ariho abashobora kugenda ku bagabo batanditse ugasanga abo bana bavutse biriko biratera ingorane cyane ariko tiho turabona ko ari ibintu byiza cyane ko biragenda bigabanuka no kuvuga no guhumiriza abo bada babanza kwandikwa bituma n'urubyaro abo babyara bavuka bazwi n'amategeko no kuvuga kandi kwashaka gusaba umwunganizi nawo bamatumva mu Rwanda bavuga ngo baratunganya ibiganiro kuba kugwaruka kugira ngo rukure ruzi neza ikibi
ikibi
no kuvuga nawe twashaka gusaba kuboza baregera cyane ugwaruka cyangwa abajene abamaze kuyisumbura kugira ngo namba ribashikira bamenye na byitwaramo nuko murakoze
urakoze cyane rwose kuri iyo nterano yawe turiko turasa nk'abasozera kino kiganiro muri sanga cuno munsi muva twagarutse ku tegeko rivuga ko atamurundi yobana n'uyundi batanditswe mu mategeko mu bitabo vya makomune ikiringo cari catanzwe ubwa mbere caraheze uharungiwe ku ikindi gushika mu kwezi kwa gatatu mufasoni Cécile Murunanika Fob usenku usozera uvuga kajambo utekerera abariko barumviriza ijwi rya Amerika
iko mu mwanya je cyo twovuga nk'abakenyezi bari mu mashyira hamwe agwanira gateka kabo nuko woshima ingingo yafashwe n'umukuru w'igihugu yukushiraho itegeko iza yunganira yari hasanzwe igenga ingo n'imiryango kubera nagateka kuri bo kuba bubahirijwe n'amategeko kandi tugasaba yuko bo kwihatira kuyamenya no kuyigisha abandi n'ibyo byonyine n'ayandi yose ajyanye n'uburenganzira bwabo bakayamenya bakagwanya uko kutamenya kubatuma bashobora kugwa mu mudubi kandi bakabandanya bayigisha abandi hanyuma tugasaba ababyeyi ko mu ndero batanga no mu mashuri nyene batangura kwigisha ibintu byo kubahana byo kunganisha abana abahungu n'abigene gutyo amabi akorerwa mu ngo azogabanuka hanyuma tukanabasaba yuko hari ibintu bimwe mwe byo mu migenzo batoha agaciro kanini ya cyane ibi bijanye ni bavuze bacishije mu by'inkwano nagateka ku mukenyezi nagateka ku babyeyi mugabo kagumara gashimwe si kiguzi bakamenya yuko ibyo batobihagarara ko ngo babuze abana genda kubaka igihambaye nuko bemewe bwa mbere abo bagiye kubakana babemeye kandi n'igihugu mu mategeko ya abemera n'abana bakavukira mu rugo rutunganye rubuzwe n'amategeko nabo amategeko akabakingira
murakoze cyane rwose mushinga nta iterance ntayiraja turi ko dusa nk'abasozera kino kiganiro muti abarundi bose nibandikwe baba bakowe cyangwa batakowe twe ico turaba ni itegeko akajambo kanyuma kanyu kuno munsi
murakoze cyane akajambo ka mbere nagomba gukebura abavyeyi abavyeyi batise ugwaruka ibisore inkumi cyane bageze mu bigero babaganirize babigishe ibintu byerekeye ingene bimeze n'ingorane zishobora gushika ingene zarizo kugira ngo ubwo gwaruka ntirugwe mu rudubi kuko benshi barakura barashaka muri bya bigero bya myaka bita abadoresa n'abadoresani bagasaba biyumvira ko umunezero wa mbere wo kubisa ari ugupfa kugira mariyaje gutyo tabyiteguriye bidatupanze neza niyo mpamvu yuko mu buzima habaho umunezero hakabaho n'ibibazo kandi ibyo bibazo umuntu ateza kubitorera umuti kuko mu rudubi ni ukuhe n'izanda z'indaro n'ibyabi rusanga abana bagize ingorane bagaca bandura n'izo ndwara tubwize abantu ukuri kuko iwacu ibintu byerekeye igitsina nibyo bita mu gisasirano fiyo tabo barahora umuntu agakura ntibabe mu bari bagaca batakugwa mu rudubu
cyari kizira
bigisha abana babo dusaba ku mashuri yuko muri za porogaramu ya cyangwa cyo gukunisha igihugu boheza bakagwiza insiguro cyane cyane abigisha ku byerekeye abana bageze mu bigero ibyerekeye ngo n'ibyo ngene byogera natwe ubushyirangange twaramaze kwiyemeza mu gufasha abakuru kugira ngo abantu bahinduke bahindure ingendo bamenye ngo icyo ari cyo nicyo gituma ubushyirangange bamaze gutanganya agatabo kitwa Vedo la famiglia, la tavola che mi chiamo. Cari miei, non vi ho se, in genere vi chiedo a mi chiamo, in genere vi chiedo a qua, in genere vi chiedo a fugenda, a fugata, a ubbia, in via, e tassi, vi leva, dice, ma c'è la cagura, 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 ma c'è la batahita bakamubotsa aya meze atatu agahera kire tumuntu azoba yahungutse kugataya yemeshanga yakihanzo batse ko turakabene wacu batahuka abo bandi bose bame yuko ibihano bibahindiriye kandi kanagabo atinye kandi abandi bose bangana imbere y'amategeko agategeza kubibahiriza murakoze
yego murakoze cyane gose mushinga na iterance na iraja nkibutsa ko muri umwunganizi mu bushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu cy'u Burundi murakoze gose kukanya mwahaye ijwi rya Amerika mwari mwatubwiye ko nakanya atari kirenga ariko muremera muratwigorera n'ejo nitwabakenera muratugira nkuko mwatubwiye ino munsi
ego murakoze cyane no kuri kugira dutanga umuco dusigurire abarundi n'abandi bose n'amahanga bavyumva tuzitaba kuko ni kuneza y'abantu Imana yaremye mu ishusho yayo
murakoze cyane gose kandi Madame Cécile Mubindi umutunganya bikorwa mu runani rw'amashyirahamwe y'abakenyezi mu gihugu cy'u Burundi kuri kano kanya mwaduhaye
Eko
mwa kose kugira ngo ngihije ambo nafite igice cyo twivuze ko Eko nari Diane nahaze muri studio y'indwi Washington DC mu Kirundi ni na ingenieur Joe twafatikanije muri kino kiganiro muri isanga namwe bwe mwaduhamagaye mu ruranikwe
Radio Ijwi rya Amerika